Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri beneza nshuti mwese namwe yakunze bi radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mu kiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga inyuma yaho habereye ibiganiro byo mibanga hagati y'umuhunza w'Arundi Edouard Nduwimana hamwe n'abanyapolitike bamwe hamwe bahurikiye mu nanise na red abanyapolitike babiri anise niyo nkuru hamwe na mamese basubiye ko bahurikiye mu rugo runani bari ibujumbura kuva ku munsi wa 6 indwi iheze munama abo banyapolitike bagize n'abategetsi mu bushikiranganje bujejwe ntwaro hagati bavuze ko bagiye gutegura itahuka ry'abandi banyapolitike bari hanze igihugu. Anise niyo nkuru
no gutegura ihunguka ry'abandi kuko no bivuga kwahura hanze n'ubundi no kuvuga yuko ukuguruka kiri ngaho ukundi kiri hanze uko turiko dutegura gutaha kwabandi turiko twitegurira gutaha tutahanye n'abandi benshi kuko abantu bari hanze twebwe babiri muzoheza mubone rero igihe abandi bazobahunguza.
Yamara abanyapolitike bose bari hanze y'igihugu ntibizeye imishikirano canke umwumvikano woba uri hagati yabo na leta y'u Burundi. Hari abanyapolitike bavuga ko gutahuka mu Burundi hatabiganiro bibaye no kuntu amatora yotunganywa neza gusumba ngo kandi n'umutekano wa bose udakingiwe kuba ari nk'ukwiroha. Itahuka ryabo abanyapolitike mwebwe mwajya kiriye gute ku bwanyu hari kizovamwo? Mbega ingingo yabo bandi banyapolitike kudutahuka hatabanje kuba ibiganiro yoyo muyibona gute? Kuri ibibazo byose rero twatumiye abanyapolitika b'inararibonye, hariho abatashoboye kuhashika ariko sinzi ko ari telefone z'abagoye. Ubu turi kumwe na Aime Pascal Nduwimana akaba arongoye ishirahamwe rihanira ritagira inyungu za politike mu Burundi. Muri beneza Aime Pascal Nduwimana.
Ego cyane, turabashimiye kandi turanashimiye ko mwanadutumiye.
Ego turi kumwe kandi na Chauvino Mugwengezo akaba ari mukuru wa Sefor. Sefor ni nurunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta ya ruhanira yubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha. Amwiriwe neza Chauvino Mugwengezo.
Amwiriwe neza, amwiriwe n'abari kwa twumviriza.
Ego me twari twatumiye abandi banyapolitike nk'uko tubivuze kandi bari bayemeye ko bazaba bari ngaha ariko nibaza ko bafatira ibyo cyangwa sinzi ibi bibagoye ariko gushika ubu ntiturashobora kubabona. Reka ariko dutangure kuri mwebwe Aime Pascal Nduwimana, amatwa dusumira muri mu mashirahamwe yamye yifuza kuva kera ko abanyapolitike n'abarundi bose bari hanze batahuka mu gihugu. Mbega itahuka ryabo banyapolitike babiri twavuze mwebwe mwajya kiriye gute?
Twebwe muho mu mashirahamwe asanakiranira ibyicaro by'imigambwe cyane abashaka inyungu, twebwe turi mu bantu twanashimye uyu muzo wabo ko turashima yuko baja ni n'abarundi bacu ni bene wacu kandi baje iwabo. Kandi murazi yuko burya iyo umuntu ari hanze atanezerwa akanaryoherwa. Rero kandi murazi ko uyu mwaka uza ni n'amatora nayo murazi ajamo aba banyamigambwe banyubanisi banarondera ibi bibanza rero twebwe twetwara na tya kamo turasura navuga tuti byo kuri turagomba kwabahunze baza bataha rero twebwe rero ukukuza kwabo twarashimye cyane kandi tubanabishima kandi tukanashimye ngene abajeje intwaro baba hayikaze kandi bakavugana bati muri isanze rero turafite rero ibyo zigira ko amatora azoba atunganijwe atamahema twebwe rero turi mu babishimye ko bahunguka ko batahango banifatikanye hamwe n'abandi
abanyapolitike nk'uko mwabyumvise bari mu Burundi kugira ngo bategure itahuka ry'abandi banyapolitike ku bwanyu boba bari mu biganiro
twebwe gusa ku bunye twarabonye ko banarusa akanya baranavugana n'abajejwe ubushikiranganji ndetse na aminisita bugatinje ngo nshirinzira abandi hanyuma batahe turibaza ko bakibonana bakivugana mugabo kandi turizeye ko bazogana abandi ko bazotaha rero twebwe igihe tuzohura nabo bakatubaza ati mu bivuga ko iki twebwe tuzobatera intege tunabage tuti nimuhamagara abandi baze rero turibaza yuko abajejwe intwaro abajejwe ubutegetsi hamwe n'abahungutse ko bazoganira kandi twaranabonye ko bahuye ko bavuganye kandi ko bari
aresfuza
ko n'abandi ko butabataha
mu kanya gatoya cyane rwose akizero mufite ko niba hari ibiganiro biri ko biraba canke imishikirano akizera ko hazogira ico bivuyemo nakangana iki kuri bwebwe turazi ko hariho ibiganiro byamaze imyaka irenga itatu ariko atacavuyemo akizero kandi kangana iki
twebwe turafise ibyizero kandi turanafise n'ibisigibiro kuko aba baji wacu burya birya biganiro barahenda abantu ugasanga haje abantu imbere atari bo mugabo rero ko baji wacu bari wabo bari kumwe na mwene wabo ibi biratandukanye rero n'ahandi wumva ngo iyarusha kandi sinovuga ngo ni ibiganiro bijya bindi waza wumva ngo abasanyiki abandi ngo barasaba ibindi bo baravuga bati turifuza ko umutekano uba mwiza kandi turaje ngo aya matora tuyategure turi kumwe urumva ko biratandukanye rero twebwe turafite ibyizigiro kandi turafite n'icyizere ko ari ibiganiro byo kuyaga nk'abavukana atari ibintu byo kunanizanya oya rero turafite ibyizigiro
mu bushinganari shovino mugwengeza murongoye umuhari sefo itahuka ry'abanyapolitike mwebwe mwajya kiriye gute
Mwea seforusu muhari mwunani mwini gange na wanyipolitike. Kwege ugambe na mbele dushaka tuibu tawarundi ko tutige zetuwa anga tuwege kuwa tota hamuli uchati chama vukio. Mitige zetuja anga ubo tuwane tuliko tulahare na nhaayu inzira to cyangwa kugira igihugu cyacu gisubire kwituze kuko gifite ituze iba ari ituze y'abantu bose barundi bose natwe turimo ntitwatashe ntitwashatse gutaha kubera ituze yacu gusa imitima cyangwa umutekano ikani twatse gutaha kandi ntibiri na hafi kubera ibintu bikimeze kujya bikidingiriye gutaha rero ni byiza si bibi ariko ni mu gihe biba byateguwe neza ni mu gihe abantu baba bicaranye bagashika ku ngingo ziboneka zifadika ingingo zituma igihugu n'abarundi basubira gutekana aha rero muri kino kiringo turimo muri context turimo ivyo bintu birashoboka
mu gihe
nashaka nibutse abarundi n'abagenzi b'abarundi b'u Burundi yuko mu mwaka uheze twaraciye ahantu muri Finland aho leta leta yangu nziza yari yarubitse Edouard Nuyimana na n'abandi bategetsi bo mu butegetsi bari baje kugira batwumvishe ko twovugana tukayaga iz'u Burundi hanyuma ibyo biganiro tugataha twese kugira tubibandanize hariya yuko abazungu baduhenda yuko amashyirahamwe mpuzamakungu aduhenda yuko kandi adutungira ko yewe ninjye nari ndongoye intwati narebye nabishyuye yuko bidashoboka ko twenyine uko turi imigwi ibiri twizigira ikibazo cy'u Burundi kuko icyo kibazo cy'u Burundi ni kibazo gihambaye gikomeye ni kibazo cyatumye abarundi ibihumbi n'ibihumbagiza batakaza ubuzima bwabo ni ikibazo cyatumye inusu y'umuriyoni igice cy'umuriyoni w'abarundi uhunga ni kibazo cyatumye
ariko mushira na isho bino icyo kibazo naho gihambaye ico torego nyishu n'indongozi zirongo ziserukira barundi igitigiri cyabo sico gihambaye cyane gose indongozi n'ishobora guserukira barundi
oya ndingire bigina umiraho nuko wakiriyemo twagiye tuti ibintu byaramaze kuyangara twe namwege ntitotora inyishu naho kotora ishigwa mu ngiro zabyo zugurana arusha yonyine yaragoranye kandi yari yaratebekanje yuko abasezerano amaze kuboneka hazoshingwa umugwi uzobujejwe gukurikiranira hafi ishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano ariko amaso abantu bararindiriye ko umugwi ujaho amaso aherayo ibi bijya
twafite
turabona munsi nuko hatigeze haba uwo mugwi wo kurabira hafi yuko ibyashyizwe ko biko birashyirwa
mu gihe
abantu bubangutse guhonyanga ry'amategeko yogenda gute tugiye twebwe mu mwizerero tukabwihereranya ndumva ko harimo ibintu
yukubeshanya mukanya gatoye cyane gose Chevino mumpe inyishu ngufi ngufi mu gihe abo mwahorana mu hari Senarede butahuka bakasubira buraya ikaba kababwira ko ibintu byifashe neza mwofata inyingo yo gutahuka
uya ngame na mbere nacyo bazoshika bashitse kuko ibyo inyingo zose bazoshika ko azobari ibintu byo guhetana bashaka yuko abantu babonye politike bataha hanyuma icyo kintu bagikoreshe kugira babikuremo inyungu z'amatora berekane ko amatora yatunganijwe neza n'abatavuga rumwe na leta batashe yuko ayo matora ari amatora ariko arakogwa ariko arategurwa hisunzwe demokarasi eka n'ibintu byose bishoboka ibyo bintu ntibihenda amaso ntibikunda naho bazotaha bazotaha bahitanana uko bazinanye uko iryo jambo barifunditse hanyuma rero abumva ko ikibazo cy'u Burundi gihagaze gifatiye ku kuntu amasezerano yarusha yahonyanzwe n'ibyiza biyakomoka ko ubu bisigaye byarahambwe
rero
ni twebwe twahagaze kugira tubananye guharanira ayo masezerano
yarusha mu kanya gatoyi cyane rwose munsi y'umunota umwe ibintu mwebwe musaba musaba ko byokorwa imbere ko mutahuka n'ibi
ibintu twakora ko bikorwa nta biganiro bishoboka hagati ya sege na leta bidahagarariwe n'umugwi mpuzamakungu icyo cyoco kwanza ntibakize ko hanyuma ibiganiro byoshoboka mu gihe bokwemera yuko imigambi isubira kwidegenza ibiganiro byoshoboka mu gihe bokwemera yuko ubutungane bugiye kuba ari ubutungane bwigenga mu gihe bokwemera yuko agatsika ka zina muntu kagiye gusubira kubahirizwa mu gihe bokwemera yuko imbonerakure bazaki nkoho zisubire kuba abanyagihugu basanzwe mu gihe bokwemera yuko agatsika ka zina muntu kubahirizwa mu gihe bokwemera yuko jewe mu kwemezo ngiye ku mutumba runaka ntaha uwundi muntu umenye politike ataha rabuna munsi gwasa gwasa yahisemo kuja mu matora no kwiyamamaza rabiza abantu bamuheze ko nibara kumutemere urumva ibyo ni ibintu byinshi rabiza maradiyo yasaza yasanzaye rabingene amashyira hamwe
icyo kibazo cy'ibigambwe iregenza turakigaruka ko ushyira nta ishobora no
w'igihugu iyo yasanzwe uwo mugira uyu yaseruke amashyira ngo adahanye icyicaro bya politiki niba abandi leta yarondeye kugira
Leka icyo kibazo turura kigaruka ko mushyana Chevino ndabona kanya kariko kari guta cyane ngose tubibutse inshuti mwese ko mikomo nabandanya kumviriza radio hejwe rya America turi kumwe na Ndikumana mwibe neza muri hega Ndikumana
ndimugihugu
cya Tanzania murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku rugendo rw'intumwa rwa bamwe mu runanise na Rede bari Bujumbura Burundi bakaba bariko bararaba ukuntu usubira inyuma ugatahuka bakajijura abagenzi babo kugira ngo batahuke mu Burundi baje mu matora duga ku ijambo ikibazo icyumviro
ahubwo ibyo byo kuvuga ngo yagere kubatora basike mu buhungiro njyewe mbona ko icyo kibazo ngombwa mbona kireka kuko demokarasi mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amatora meza n'intwari bihereye ibyo bintu nibyo twabanje gushyira inyuma kuko turiko turabirara ubu hariho dufate nk'umugambwe ukurikira mugambwe CNDD-FDD usanzwe uri ku butegetsi banywanyi ufite abanywanyi benshi ugomba ukurikira CNDD-FDD abanywanyi baratotezwa barafungwa ku mugaragaro ingoro z'umugambwe zirabomugwa byumvikane biraboneka neza yuko mu gihugu cy'u Burundi aca mutekano ujya na kwigana uhari ata amatora meza ashoboka nimba yashoboka nawe atweza kuza guhagararira abantu b'amakungu bakazagahagararira amatora kugira ngo n'abantu bari bose bizere biyumvemo yuko aya matora ashobora kugenda neza kuko uyu munsi amatora ashobora kugenda neza abasenare bari kuyatuba kuri muri kamwe batwaga mu buso amatora ashobora kugenda neza n'abari inyuma y'igihugu ntibashobora kuza n'abandi bari mu gihugu ata umutekano bafite nk'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi nuko uje hamwe urabe ukuntu ushobora kugira ikibazo cy'umutekano mu gihugu cy'u Burundi kuko igihugu cy'u Burundi kiragiraniwe cyane n'ubwoko bw'imbonerakure kiragiraniwe cyane n'abantu n'abajejwe umutekano bita abadokumentasiyo ubu igihugu cy'u Burundi kirahanzwe cyane urusha ingufu ubundi ntibamufata ntibamuhohotera rero demokarasi mu Burundi ntishoboka ngo ngo bahunze ngo ni politiki batavuga ngo na leta icyo ntigishoboka cyane
murakoze Ndikumana mushya ntahe Aimé Pascal Ndikumana mwishuriki Ndikumana ku makenga fisi
bo je imbere ko ndamwishura uyu muvandimwe ari muri na Tanzania ndari mabanze nsubire ku tuntu tumwe tw'umuvukanye uyu Shovino ariko aravuga ibintu byinshi avuga ngo ntibutaha ngo ibiganiro ngo bidahagarikiwe ngo n'amakungu ibyone jenzi bagakondo muha ari interano ko yona zibagira kuko ndarushima nawe asanzwe abizi yuko ari hanze kandi arazi yuko burya ushaka ubutegetsi yuko utadaburondera uri hanze kindi nacyo mbere abo bari hanze usanga ari n'abamigambwe yabo atan'abanywanyi twebwe turabizi turi hano turi ngahi wacu hanya nk'uwo baza ati Shovino mbega wewe nkahamutashe ukabandanya ati politike burya wewe uzotorwa arabizi ko atabanywanya fise ariko rero mugabo twebwe turabatera kamwe tukavuga tuti twebwe ntacyo tubarondera ko twebwe turabigenga mugabo nimutahuke rero ariko aravuga ibintu byinshi ngo abantu baricwa uyu w'umutanzaniya reka avuga ngo nta mutekano ukwiriye ngo impunzi ngo zihunguke mbere we uraje nka Shovino avuga ngo igice cy'umuriyoni mbega ko buri somene abantu ko bataha nta gihinduka iwabo rero twagira tubatera ka mu burya uzuraba abo bantu bariyonye uzawumva ngo bibye abantu bakomakomeye ngo b'imigambi ikomeye abo ntibafise abanywanyi kandi barabizi rero jewe ntera ka mubuga nti nibatahe baje banakomeze imigambwe yabo baje banisunge n'amategeko mugaba ahandi ho ibyo asaba ibiganiro amakungu ngo azobitunganye ibyo nk'ibikibaho arabizi ko Burundi bwarikukiye ibisi byabindi
bya Arusha kera bya JFT na JDC twebwe turabatera kama kimuka mbere twebwe turanatera kamo nabandi akari nabasho binoko wo kwitahira mbere nka mutera kamo nisho zino hanze na hantu hari niyitahire azatunganye umugambwe wiwe azona kwitode handi ho hivya mahoro ngona ari n'umusesekara ego ni habuze uducamwo utwo twabaho na handi mgabo umutekano ndono kwiye
ego medeka tumuhe ijambo agirica avuze imbere ko duha akanya undi munywanyi wacu Daniela mushyana ishovino mukanya gatoye cyane gose
yeni bazako yo muntu ya ataba mu Burundi n'ivyo Burundi atabazi kandi jewe ikikibyanjiro ndagishaka ikibyanjiro kivuga ibihari atari ikiganiro kivuga abantu ivyo umugambwe wanje navyo arabizi na sendezi irabizi yagaro dufite mu gihugu n'umugambwe wacu donc urumva avuga gukume ngo ntari mu Burundi ibiriko birabera mu Burundi ntabyazi kandi naho yoba abizi biraboneka ko ku murongo ariko hari umuntu akorera ubwambwe bukuru uri ku butegetsi mu y'amashyirahamwe ubutegetsi bwashyizeho kugira bwerekane ko amashyirahamwe ariho sosiyete sivili iriho amaradiyo ariho abanyapolitiki bariho mu bisanzwe ibyo bintu byose nta biriho ehenda kwereke burya mu Burundi umuntu arazi ku munsi abantu bicwa bangana gute abantu ibyo bishwe bangana gute burya umuntu agiye kuraba imbonera kure ingene zigisibije mu gihugu cyose cy'Uburundi zingana gute jewe ni hamwe mvuga nti uwo muntu ntaba mu Burundi ni kuraba yoba nkumbura avugira adakurikiranira hafi y'igihugu ciwe ntagira ngire none ajya bijya byegeranyo by'amashyirahamwe mpuzamakungu bisigura ubwicanyi n'ubwo gito bukorerwa abarundi bugakorerwa bigakorwa n'ubutegetsi uyo muntu none ariho cyane nawe ntakibona ntacumba kubera uko kuntu yipanze cenibaza ko ibiriko biravugwa ku Burundi n'ibintu biriho kandi akanya batazofata ngo bemaze ko biriho nta gukira kuri ko kura gukira kw'igihugu cyacu kuri kurenza ukwezi
ibyo n'ibibazo tuhaba tubandanya mu kanya gatoye mushya ntahe shabi noreka duhe n'ijambo Daniela mwiriwe neza
mwiriwe mwire bwana Frederic
mwiriwe neza muri ga Daniela
murao ni Nsabimana Daniel nkuko mubivuze ndi Nyamashyike ruharambuga mu mudugudu wa Nkomero mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
bo ndagira ngo ahubwo ngiyeho ngaruke kwiyo ngingo nunganira abatumirwa
yego
mu byukuri ngiye ndashima bari abanyapolitiki bafashe gahunda yo gutahuka iwabo bakajya kubaka urwababyaye ngiye biriya bintu ndabyemera rwose ubwo se umuntu utakemera kwitangira igihugu kiba kigemo amenye uko bakwiye gukora bagiteza imbere azaguma hanze uzahereza ngiye ndashimira abo bantu rwose bari gutinyuka bakagenda gufatanya n'imigambi yabo mu gihugu cy'u Burundi bagafatanya mu by'ukuri biza hanini ntago baguma hanze ngo ibintu bibahire kuko no kuguma hanze bazahorayo bavuga batinya bazahereza by'ukuri icyo navuga ni ukubashimira mu by'ukuri barabafashe umugambi wo gutahuka mu gihugu cyabo ahubwo nibakomeze bashyiramo imbaraga maze bagende bubaka igihugu cyababyaye naho guhora hanze y'igihugu nta mumaro ni ukubakira abandi ariko iyo ugiye kubaka igihugu cyawe biba byiza n'iterambere rigera kubaho n'ibyanjye
Sam murakoze cyane bwana Frederic murakoze Daniela icyumviro cya Daniela bashinga ntahe muri akigaruka ko mukanya ariko reka tubanze duhe ijambo Jackson mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Jackson
bo ndi mu Rwanda mu karere ka Rusizi
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
bo murakoze najyana umwanya nanjye abatumirwa
yego
mu kuvuga ngo umuntu ntatinya ishamba ahubwo atinya icyo barihuriyemo kuko abo batanga mu gihugu ntabwo bazi ibibazo bagiriyemo bo bapfa kumva ngo usanga baravuze hari n'igihe hari imvo za politiki nako imvo za politiki kugira ngo bakora na leta ya Nkurunziza ariko atari guhunga nyezi na kwatumye bahunga ariko twese twaje duhura n'ibibazo byinshi tuba tuzi impamvu atumye duhunga ntabwo dushobora gusubiza amafima ngo dusubire inyuma cyakindi twahunze kitarakosoka ngo gikemuke niyo mpamvu rero umuntu asubira Burundi kuko reka nguhe nk'urugero hariho uwitwa batu umuntu wa kirandaranda bataza kirandaranda avuka muri Mugina umunsi mpunga kuvuga dufite ikibazo kimwe nawe kijyanye na politiki ariko ubu tuvugana amaze amezi atatu yaraburiwe urengero umuryango wiwe uraho warategereje bagera ahantu hose birananirana ngira ngo murumve impfu zitandukanye bo basanze bamuhambye mu nzu ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko mu gihugu cy'u Burundi nta mutekano uhari bivuga ngo rero nta muntu ashobora gutaha kandi nicyo yabunze kitarakemuka
murakoze Jackson amushanahe Emmy Pascal ivyumviro bibiri bitandukanye by'abanywanyi byadio ijwi rya America Daniel na Jackson duga ku ijambo mukanya gatoyi cyane rwose ku byo washikirije
ego cyane je nari ngamaganze ndaba abashimire by'ukuri umuntu yari hanze koko usanga afite utuntu twinshi cyangwa ukumva afite n'amakenga mugabo kandi iyo umuntu nawe ari hanze akumbure ata mabi avuga ati ni nasubirayo baramfata kumba ati nagiye naratoteje abantu canke narisha abantu akabavuga ati nta mutahe mfise ubutungane nk'ibuntu ati ntibundondera ndumva ko yohunguka ko yotaha rero ku bwa Daniel yashimye kandi nanje numva ndamushyigikiye mvuga nti nibatahe by'ukuri ukuja hamwe ni nkomezi zacu hanyuma kugadaiko ni nababuze ngo mu Rwanda abantu ngo i Burundi abantu barapfa ahubwo je natwenze ndibaza ngira ngo arazi iby'u Rwanda ni hamwe umuntu avuga ati barenga yabo batikwije ubundi i Rwanda iwabo ni muri paradizo aha ni uko atazi ngira ngo ibintu ahabera rero jewe nk'uworaba ahubwo uyu mwidegenzi uri hano iwacu i Burundi je sinibaza ko aka karere ko twaba tunabisangiye kumwe twebwe ahubwo mvuga nti biragendeka mugabo jewe ndabatera ka muvuga nti nimba azabakeneye kuza kubaka by'ukuri umuntu avuga ati mfise abanywanyi mfise umugambi ukomeye mfise ati n'ibyumviro akavuga ati ninataha ibyumviro byanje birumvirwa kandi barantora yoza mugabo kimwe nize ndabiduduye atagucijya nimo abo bose bari hiyo wonye barazi imigambi y'iwabo ingene ihagaze barazi ko atabanywanyi bari nayo nta yindi siguro niyo gutaha kaza avuga ati n'ubundi ni ati ni bya bindi nta majwi ariho kandi ngira ngo mwaranagonge cya Demir Bisi abo bashobye no ba abo bari ino nimumubaze ko batarose ubusa agendaone atabemanga murakoze
reka mushanaye shobye no ku vyumviro namwe bibiri vya Daniel na Jackson na bitandukanye ntibabona co kimwe biko bibira mu Burundi neka ingingo zafashwe nabo banyapolitike duga ku ijambo
kuya nde ndabona ko kiryanyiro ngira kirimo sore cyane na uyo muntu nari gushima ko ari kumushikiriza nka nk'umusembe de kandi atari do kugwego rubi ya koko bari yabo ivyo bakora barazema barazi kugema ngari rimwe na rimwe nkagira ati rero jewe akanya bikimeze kujya nta muri politika ari karata akanya ubwicanyi bukimo no guje nta muri politika ari karata akanya ubugize ngo arahanuye atakika umwansi kiriziya katolika yo ni ibizi iheruka kwibonerako ubugize ngo aranditse ku Burundi atayibonerako ubugize ngo arakebuye ubutungane atayibonerako abantu bigwa baricwa ugasa ukiyumvira ibi ni biki igihugu yabaki mushika naho basigaye bicwa bakabahamba mu ngo zabo urabyumva hama ibyo buke bagaca baza urumva twarondeye turafisa abahinga bamotewe urumva ni ibintu biteye ubwoba cyane uwo muntu rero sezigaza ko atabyishi ndetse usubira kuvuga ku bijyanye n'ibyo ariko
arakora
abarundi baraciye ubwenge
n'abari mu gihugu hagati si ubwenge ni mu ziriko ziravumbira zibonera mu makambi zirazi ubwenge zirazi gutandukanya icyatsi n'ururo uno munsi abagize ariko barahunguka niba imbonera kure bagiye baraha ubuzi mu bihugu binyuranye hanyuma harageraho izo mbonera kure zibirengera bazitangira kwishyuza izo baremereye noneho aho ibintu bigeze basigaye bafatiza mu midugudu barahungutse
reka mwavuze ko ikiganiro kidakwiye kuba imisoresore twirinde kumufatira muri
ko bidakeneye umutwe muremure bikeneye gusa kumva agira amaso akabona n'amatwi yo kumva mbega none burya abarundi b'igihugu mbega none abo bantu baje kuyagana leta bafise koko intumbero bafise intumbero yo kuyagana leta koko kubwira bazoshike ku bintu bihumuriza
yego me mushyira nayo vino reka
turacyafite kwa kabazo nicyo gituma uyu muntu yaserukiye sende lefte de ngaho twebwe akanya tugihemba akanya tucemera ko amasezerano y'Arusha niyo yonyine ashobora kugaruka n'ifunze mu gihugu tuzuguma turi abantu bahagarariye igihugu
reka ndabibutse mushya na ejo vino akanya ni gatoya cyane rwose reka twihute
ko tutaha neza mu iteka ko tutigeze dushinga ibiganiro n'umuti wari me byatunganijwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu bigatunganywa n'akarere ko nkuru nziza atigeze abyitaba ko n'uwabyitaba yaba ari umuntu muto muto yarungitswe
icyo kibazo turakigaruka ko mushyira nayo shuvino reka tubanze duhe ijambo abandi banywanyi ndabona akanya kihuta cyane rwose ibyo ibibazo tugaruka ko mushyira nayo shuvino reka duhe ijambo Desire mwiriwe neza muri hehe Desire
sawa
muri hehe
Bujumbura
akandi kazina ninde
Mukundo
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro mu kanya gato
yego ni byiza ko mushobora kuduha akanya kugira ngo nagice ashikirije ariko rero nagire nce manda nibarize shovino mbega yaba yarabwiye umuntu yanditse na rede cyo ni kimwe hanyuma birababaje n'ibyo kuba uri mu buhungiro bw'igihugu cyakubyaye abandi bakagisigaramo burya rero twese kubera ko twakivukiyemo twagomba kugiramo uburenganzira bumwe tukanakibamo kumwe mugabo gusa rero usanga bibaje aho abantu kubera ko amatate yacanga ariyo ashobora gutuma tubamo tukagenda yego nibyo uno munsi nta wagiranye n'ibihumbi 2025 hari itandukaniro rihari ariko none nagire mbaze mbega ko abo onye igihe bari barahunze na cyane cyane bari baragaruka bari barahunze ibibazo n'ibyo bahunze uno munsi byatoye intumbero nimba byatoye intumbero mbega abandi bantu bashoboye kuba baragize bakagenda hagati zabo kubera ko ari ibyo babona nabo nyine bibwiriza kuba byokosorekana cyane cyane bisunze byirunda ndetse na rende rwavuga mbega none uno munsi bo bazohunguka guca ntacyo ntashaka kuvuga bahunge mu Rwanda no mu bindi bihugu uretse abari korahunguka n'umunsi bari muri Tanzania naho rero twavuga tuti mbega abantu muri Senared n'umunsi bari korahunguka bo babaje ibibazo byose byari bihari byacu intumbero
murakoze Desire icyo kibazo cyanyuma nibaza ko twari kukibaza umwe muri abo ariko abo twari twatumye mu kiganiro nibaza ko bafatiriwe reka tubanze duhe ijambo Emmanuela turagaruka ku nyishu ikibazo mwabajije mu kanya turamushyira nayo vino aragira icyo kivuze ko reka duhe ijambo Emmanuela mwiriwe neza
yego
muri hega Emmanuela muri hehe
ndahari
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
kibazo uko mibonye ayo makuru mutubwiye ni meza cyane kandi duhora tubakurikiye gatanu kandi halo
duga ku ijambo nyarutsa wihute
no kandi ahubwo ayo abantu ayo makuru mamwe tugezaho inama zose inama ngo tuyumva ariko kuri Facebook tatuko yarebira
murafite kibazo ku kiganiro turi ko turatunganya hano
ku kibazo
deka turagutera kamu hanyuma mushika na Emmanuel Mwishikana Emi Pascal Nduwimana Mwishikana Dizile Abaji iwaza liko iwazo chane chane vizyo kuhishula Vamwe umwe Mwuri Watikiti umwese na lede wali mwurundi bulikige Yabaji ni kini kiwazo kawashaka inyishu yuku Niwaza ko ichu kiwazo kwa wanza tukagiha Mwishikana Shovino mwugu engezo Shovino mwura tukumva
Kwa
hivyo zinabili mwini. Mwishika na hei Desire, alabaza ni iwa mukiri munu na nise na leda liki wecho kiwazo ni wazako unu kwa tadu. Tiza matuki kufa munu hango, kawaza kandi ni iwa igituma ichatu mye. Uwa ndi wa shika na hei waja murundi, iwa zofi jose vyo wa ato imuti. Iwa kuja mwukanya gato ni iwa zofi jinshi wa maze kushikiriza.
Kwa hivyo ni wazako unu na nise na leda twararushinze kandi turushinga dufite intumbero imwe rudende y'uguharanira amasezerano ya Arusha none ayo masezerano ko yasenyuwe none ibyo byizwa ishingiro ko byasenyuwe izindi ibindi zani yihe twebwe rero twari muri Senarede ama turaheza turabona neza yuko intumbero ya Senarede isa n'iyahindutse kandi intumbero itari intumbero yo guharanira amasezerano ya Arusha twe twagize tutereka tukinjura hanyuma ubwakeye kabiri kirya nyine twatinye amakenga twari dufite ibyo rero byarari bibaye yuko bamwe bataha kugira bajye gutegura amatora nta bindi mbega ibyatumye bagira batereka duharanira amasezerano ya Arusha niriki byarahindutse ibyatumye bagira batereka duharanire igiza shingiro byarahindutse niriki iriga aho nyine hari ikibazo uno munsi umurundi ari akakwidegenza mu gihugu kuko ntatege kuri mukingira amasezerano ya Arusha yarakingiye abarundi bose yarakingiye imigwi yose yarakingiye uya
mushana Shovino kubona
hari intambwe nkuru nziza yagize kugira abantu bamwe mu politike bahita no gutaha
Mushana Shovino kubona urunani senarede rwamwe imigambwe myinshi cyane rwose eka rutakivuga rumwe muri iki gihe mukaba mwebwe mwarashinze urundi runani se for ntibibateye amakenga so kuvuga ko abari muri uyo muhari baravye ku ntu bintu biko byagenda vya politike bakaba babona ko uhindura ingendo mwebwe ibyo bizoshikira rya
oya je nibaza ko kwabaye kurambirwa kwabaye n'ukuruha iriga umuntu icyo yemera aragiharanira gushika naho agishikako atagishitse ko urubyaro rwiwe ruragishikako igikuru nuko aba azi icyo yemera na cyane cyane gifatiye ku nyungu za benshi amasezerano ya Arusha rero yarimo inyungu za benshi z'igihugu cyose rero nimba umuntu yogiraho agira ati jewe ndatashe kuko ntarandiwe ndatashe ko ntayindi nzira ndatashe kuja guterera amatora aziko neza na neza amategeko uno munsi agenga amatora atari amategeko yoroheza umuntu umwe atari inkuru nziza azi yuko ayo matora ariko arategurwa n'umugwi rudende washyizweho na nkuru nziza iriga nta ntambwe nimwe yagumye ni bya bindi nyine je umunsi tuboramuka bashitse ku ntambwe jewe nabo turi kumwe toja mu gihugu cyacu ni kubera iki niyo ntambwe n'intambwe ngo twenyere tuyicaranye hamwe kuko abo ni bahindaga ntibazi ijambo ntibazi kubahiriza amasezerano none bibaza ko twebwe turi ngaha ngo kuko twasa Burundi turi ngaha kubera dukunda Burundi turi ngaha kugira turabe ko azote bakikubita agashi kugira tuvuga n'amaso mu yandi atawanga wangura tuvugane neza ibibazo bihanze igihugu cyacu nuko hazorinda kuba hari amasura none tujya mu biganiro amasura ari hehe ninde azohagararira ayo masezerano yari mashasha
reka nimushyira nkahe Pascal Nduwimana nawe nyine agira icyo avuze ku cyumviro
n'ibibazo iyo rero muri icyo kintu harimo abantu
Reka mushya nacho bino duhe ni jambo kandi Pascal Nduwimana nawe nyene agira ico avuze kubyashikijwe na Desire abazani ba kugira ngo abanya politike bose batahuke niba ibibazo byari bihari byose byaratoye nyisho
je doke nari ngomba mvuge yuko aha barundi twese nta muntu avuga ngo rino nyijuru cyanke muri paradiso ukuvuga hariho tubazo i Burundi mu Rwanda muri Tanzania i Buraya Amerika Australia Oceani hose turi ku isi nta muntu avuga ngo turi muri paradiso rero umuntu ni avuga ngo nzohunguka ataga kakirazo bari mu ijuru atari mu isi pero aliko mugabo utuduto duto rero turanatorega umuti abantu gasanga abaheno kwicarana aho nahatoba ivy'amatora ivy'igihugu ntihabura imanza zibazo mu miryango amatongo ibyo byose bya mari bibazo ariko rero mu ntankundire by'ukuri iveshuze kandi se ntange impanuro abantu banahenga abantu sisi nabo nk'abashovino ngo baharanira amasezerano ngo yango ya Arusha ejo bundi bari muri ADC ikibiri aho bari ahonye bari banatsinzwe amatora ya 2010 ivyo byarasambutse biratumuka bakavuga ngo bahagarariye abantu baratsinzwe ivyo birahera hazi za 2010 haza ADC irasambutse ubwo ndavuga ngo ari muri CFO donc urumva abo n'abantu tuntu twabo nyene two kuza baradendekeranya turaka batera ibiremo ariko mugabo dukuri atarukidigadiga ngo natangaza abantu cyangwa ngo yibyibuhishe arabizi dukuri ko atamasezerano ya Arusha ashiri imbere ni mu nyungu zabo ubwabo yanavuga ibintu murantunga gatoya hari kinoma guma avuga ngo zimbonera kure banyakubahwa ibi byaratanguye muri 2014 baravuga ngo bari muri Kiriba Ondesi arabizi ko abariyo arabateye intara za Kibitoke na za Kayanza arabagize bijyano by'amakudeta arabizi rero ijya guma swaga nyakazarabesha abantu cye mbona ko no gutera kamu by'ukuri kandi turamukunda niyitahire kandi ndagomba mvuge yuko azosikara ari umwe kandi ajota kuko iyo nyari ntabwo ari wabo abo bahoni hazoba ukuzomuhinduka atwira tahe rero
mukanya moshe ntahe inyishu ngufi atahe mukanya gato ndaha ijambo moshe ntahe Chauvino ariko reka tubanze tu he ijambo kandi umunywanyi Joseph mwiriwe neza
amahoro Frederic nkundikize
amahoro murakomeye neza
Ego.
Muri hehe?
Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ya kandi kazina ninde twibutse?
Bigirimana Joseph.
Bigirimana tuga ku ijambo ikibazo cy'imvuro turiko tuvuga cyane ku abategetsi babiri hari urunani senareda bari bujumbura mu Burundi kwirabira ukuntu ibintu byifashe tuga ku ijambo.
Akabazo mfite ndagatungereza kuri uwo mushinga ntawe Chauvino mu Rwengezo ari ku mwambi n'umunda mu Kibizi
arakumva tuga ku ijambo
akabazo mfite karagira kati efe ko bavuga ko hari ibyo Petero Nkurunziza y'abatanu bahirije nabone se ko yatangaje ko ataziyamamaza muri aya matora ya 2020 ese bo ni iki cyaba kibatera kuguma guhangayika mu bijyanye n'ibyo bibazo bya politiki Burundi dore ko nta neza rubanda ku bintu byose ese babanga Pierre Nkurunziza cyangwa babanga ishyaka akomokamo bikaba bituma batafata icyemezo cyo kuzajya muri ayo matora saba murakoze akabazo kandi karasa
murakoze Joseph Bigirimana mushya na Chauvino
sinzi ko namutegereye neza yavuze ko hamwe Nkurunziza atokwitoza agashira abandi imbere
yavuze ko niba mu bamwanka umugambwe wiwe ko wewe Nkurunziza amaze gutangaza president Nkurunziza amaze gutangaza ko atazokwitoza ikibatuma muguma mudaca hamwe n'abandi niki
iriga iriga twe na nguni biza dufitiye ugwanga twe kwanga twanga imuranga n'izakora kandi mukubikora ntabikora nka nguni biza abikora nk'umugambo abikora nka sisteme urabyumva ejo arashaka kuguhita ngo kutitoka ariko yero bijya biri mu bigiza shingiro shasha uba bizokorohereza abanyagihugu bijya ukukuntu ubutungane erega ni sisteme ikora ni sisteme ikora nicyo gituma rero twebwe mu guharanira ibyo bintu byose tubikora kugira ijya sisteme izobe ku murindi iriko yobandanya ari sisteme runaka tukome nini migambo ari sisteme mugabo bakava ku bintu bariko aho naho bisaba ko abantu bicarana bisaba ko abantu bicarana na wewe arashaka kugenda agiye azobatiza amategeko yaho yanze yahanze Burundu ibyiza shingiro bya ahora yahamba Burundu amasezerano yarusha urumva ni nko kwirukana umushoferi ukazana unyonga ikinga
yego mereka mushana he Pascal ndabimana namwe mugira ico muvuze kuri ico kibazo ca Joseph Bwirimana mukanye gatoye cyane gose
Joseph hajyanya tanje n'interano mvuga nti iranatomoye cyane none ko bavuga ngo ibyitwa shingiro ngo hariho ngo ibirimo akavuga ati sinzokwitoza none wewe gashoze ufise abanywanyi ukavuga uti nkeneye kwitora ingomye toze rero hanyuma niwatsinhaba ukuzoyatsinda hazoba rero ukuzobihindura ibyo bitameze neza ngomba mvuge burya nta munyamugambwa bingahanye ari muri opposition asumba gwasa ari ngaha kandi nawe baravuze bati jewe nzotoza oya ari ngahane kandi ananaze mpanga none umuruta ninde muri mwebwe byesaba ni mwitahe rero jahame rero ko abateye ubwoba ayo mategeko atari meza nimwitoze hanyuma utsinze aca hinduka mugabo ikintu kimwe utagomba kuza aranabizi ko atabantu afise arabizi noneho na shubino arabizi ko atabanyanya afise arabizi nawe
nona kanya akihuta cyane rwose mushere Pascal turi gutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Kwizera mwiriwe neza
yego ndabumva neza
muri hehe gakwizera
nibyo nitwa Jean de Kwizera ndi Kigali mu Rwanda
akabazo ni icyumviro
mu byukuri ni ibitekerezo nayo itekereje nashaka kubashyikiriza nanashimira abatumirwa baje ariko nge ndatonyavuga nti ndatekereza ko ikibazo kiri mu Burundi abarundi bakunda igihugu cyabo kandi bakunda sibo banze kuba mu gihugu mu imbere ariko umunsi kuba badashaka kuba mu gihugu cyabo leta nishyire umutima hamwe iha abarundi bose uburenganzira bagaruke mu Burundi bubake igihugu cyabo ikindi bareke kubakira ku kinyama leta Burundi kigaragara sinzi banyangane ni muri Pascal hari ibintu basobanura nkumva biteye urujijo iruhande rumwe abanyapolitike sinzi ikibazo mu bisobanuro byabo ko aravuga ngo nta mu Burundi ayo kabivuga azanumvikanisha ko mu by'ukuri nta bibazo bafite n'ibyo bafite ari ibisanzwe ariko tukibaza abarundi bari guhunga umutekano mu gihugu barahunga amahoro ndagira ngo ku rundi ruhande mbaze abo bantu mperutse kubona ku kitangazamakuru kimwe ari interesore ziri mu mugambwe w'imbonera kure niba ari babiri siyo ku mubare bacira urubanza rwo gufungwa burundu kubera ibyaha by'urugomo bakoze nkabaza abatumirwa se yaba ari imwe mu ntambwe nziza twaba tugiye gukeka ko cyane cyane kuri urwa rukara rwagiye rushyirwa mu majwi ko rugira uruhare rukomeye mu guhungabanya umutekano w'igihugu ariko bishingiye ku migambwe. Murakoze cyane abatumirwa by'icyo bivuga.
Murakoze kwizera mu kanya gatoyi abashinga ntabagira icyo bavuze ku bibazo mushikirije, ariko reka tubanze duhe ijambo Okero. Mwiriwe neza Okero, muratwumva?
Ndabumva Voice of America.
Muri hehe?
Majyaruguru ya Uganda ku boda na Sudani yetu.
Ego me murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga kuyitahuka eka ku rugendo abategetsi babiri bo mu Runanise na Leder utavuga n'umwe na Leta y'u Burundi bagize ubujumbura mu Burundi, bakaba bagiye kwirabira ukuntu ibintu byifashe kugira ngo basubire inyuma bayagire bagenzi babo. Duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Icyumviro aha abo reka mvuge kuri bariya banyepolitike bari gutaha mu Burundi basa kugira ngo bazitegure ariya matora y'umwaka utaha. Yukuri kuza kureba uko umutekano uhagaze mu Burundi cyangwa se uko ubutegetsi buri kugenda, hanyuma bagende babwira bari mu mahanga uko bimeze, mbona ko mu Burundi ntago haragara ku mutekano usesuye. Erega si mu Burundi honyine bimwe na bimwe usanga bitameze neza ngo amatora abe mu buryo busesuye, ntabwo ari byo. Nabari bari abanyepolitike batashye nk'abantu mbese basa nk'aho batsinzwe n'urugamba rwo kugira ngo bakomeze bahindure Uburundi uko bwagakwiriye, ahubwo baboneka ko ari nk'abantu bagiye nk'abantu basa kugira ngo bace bugufi imbere y'ubutegetsi buriho. Ntabwo mbona ko igihe cyari cyagera ko Uburundi ari amatora agiye kuba, mbese ko Abarundi biteguye cyangwa n'umutekano ko uhagaze. Mbona ko baba baretse gukangurira Abarundi bari hanze kubera ko nta bwisanzure ndi kubonamo.
Murakoze Okero. Moshiga nawe Pascal Ndabimana, ivyiyumviro n'ibibazo vya Kwizera na Okero mu kanya gatoyi cane rwose. Ndabona muraba kw'isaha, ndabona umwanya wihuta.
Ego yambaditse ngo menga ngo ndikovuga ngo mu Burundi menga ngo bimeze neza, ngo umutekano ngo meze neza, acaravuga vyose je ndikovuga mu vyo mbona jewe ndingaha anye yuko turazi ingene ubunye tumeze ituze abantu ingene bariko barakorera hamwe, ingene imigambi ikirakora, ingene abantu atabyicanye, twebwe turatuda navuga tuti ibintu turabona ko ari byiza. Rero mvugani ibiba utubazo tuba turi Burundi, turi mu Rwanda, turi no ku isi yose, mugabo kandi tukanatera kamo tuti abo banati ntibitahire. Rero dukuri natwebwe turatera kama abo bantu, hariho uyu mutumire wanje nyine turi kumwe ntiwavuze ngo ndinuma ngo ya CNDD FDD sibyo, wewe nyine ngira ngo arabizi ko make irigenga. Mugabo rero ngira mvuga yuko ukabikora byose arabe izina n'izi wari ngene zasambutse ngene biri je mbona kumuti ko yokwitahira akaza akubaka mugambe wiwe akatabikanya hamwe n'abanywanyi bo bingo
bingo
turabatera kamo by'ukuri atawe twa nkako mukwitahira kuko hanze ari habi.
Ego medeka duhe kanya umushyira ntanye sho bino nawe nyine agira ica avuze kubyashikijwe na Kwizera na Okero mu kanya gatoyi cyane rwose. Ndabona hakira abanywanyi
uwo musore Pasikali nashaka namwibutse ko urizi ubona Umurundi canke uwo ari we wese ahunze nuko haba hari ikibazo. Twebwe ino nitwaje kurondera umukate, twebwe ino nitwaje kurondera ifanta, twahunze ubwicanyi, twahunze amategeko kuba yarahonyanzwe, twahunze arabizi cyane, twahunze kuba twasikira ingo cya gatatu. Ndi mu bantu bemera neza ibiganiro, muga ibiganiro by'ukuri atari ibiganiro ibyo onye muri ko muratubwira by'ukuri, atari ibiganiro byo gusubira inyuma ngo twayaze neza, twarabanye neza mu maso kandi byageze neza ingo dutahe. Barazi ko hari ibintu byinshi bigikenewe kugira ayo matora abe nshinyi wo mu Buganda ntibikwiye, nta bintu bafite, nta bintu byerekana ko amatora ashobora kuba meza kandi efekitima na kimwe kiriho ikiri ngaho gusa nuko abo bashaka kuja muri ayo matora nibayajemo ariko bazoba ariko barafasha ubutegetsi kwerekana ko mu Burundi hari demokrasi bazoba ariko barafasha ubutegetsi kwerekana mu makungu yuko imigambo yose ifashwe cyo kimwe bazoba bariko barafasha leta ya Nkurunziza gutsimbataza dictature gutsimbataza leta ya gahoro gutsimbataza uwo mutekano mubi
ndabona akanya kihuse cyane rwose
reka n'ikindi ahubwo bashaka gushika ko n'icyo cyonyine cyo gushyigikira leta n'ubyo iri kuno munsi
reka duhe ijambo
bitatonya bitabaye umunyagihugu
ndabona tufise abanywanyi babiri Ntezimana na Jean-Claude Ntezimana muri we neza
neza muraho
akanya gatoye cyane rwose ikibazo cy'imvira
murakoze cyane ndi hano ikigali kumuhimange nashaka kubaza ese niba hari abanyapolitiki abo bakuri imigambwe batemerera bumva batata ese si bashobora kuba babifitemo inyungu ese koko niba leta y'u Burundi ivuga uti nimutahe muze mutegure amatora neza buri wese buri murundi wese akeneye kwitorera umuyobozi kuko umukwiriye hakaba harimo bari kubuti ntibashobora gutaha kubera umutekano muke kandi leta ivuga yuko nta kibazo kiri mu Burundi ese ntihaba harimo abafite inyungu yo kugira ngo wenda bakomeze bakingire ikibaba cyo kumva yuko kumvisha abarundi bahungiye hanze mu nkambi zitandukanye ko mu Burundi hari ikibazo ese niba murakoze cyane n'icyo kibazo
cyane kibazo gihambaye cyane Ntezimana murakoze reka duhe ijambo Jean-Claude duga ku ijambo namwe
yee kibazo cyane bise cyangwa icyumviro cyanje najewe nsanzu ndinga muri Tanzania kukibazo bavuga cyane politike bo guhunguka biragoye cyane bwanye politike bahunguke kandi cyane cyane kibazo bahunze kitarashe mu kango kije ku murongo niho bigoreye kandi batusanga n'abanye politike bavuga ko bahunguka ni barya nyene leta y'u Burundi igitega yavuze ko idashaka gukura ku mitahe
reka duhe ijambo abashyira ntare turi kumwe bagira icyo bavuze kuri ibyo bibazo byanyu
kandi benshi bafite imitahe bakurikira
Pascal Ndwimana mu kanya gato cyane rwose umunsi munota umwe inyishu kuri Ntezimana avuga ni yibaza niba abadashaka gutahuka batabifitemo inyungu reka nico kibazo cyo guta amakenga yerekanywe na Jean-Claude kugira ngo gutahuka munsi munota umwe
yego cyukuri zengu mbamvuga umuntu avuga ko atona tahanye ndivana bifitemo inyungu cyane kuko abo ntibitwaye yone abo barafise abana batumye rero bari n'abasebuja babo ariko jewe mvuga nti amatora zoba meza kuko ari ay'abarundi banaterereye ubwabo mberasumbe n'ayabaye yose rero ntihagire umuntu avuga ngo nta matora azoba Shovino azoba mbere utangare
mushyana Shovino namwe muduge ku ijambo ivyumviro vya Ntezimana na Jean-Claude mwamuse inyungu mu guhanura abandi ko batotahuka
ahubwo uyafitemo inyungu ni inkuru nziza n'uyo musore n'abari ko barashaka kuyacamo kuko n'amatora atarimo inyungu z'umunyagihugu n'amatora atarimo ineza y'umunyagihugu n'amatora atana kimwe agamije cyo kuzohindura ikintu na kimwe mu gihugu cyacu n'amatora agamije gutsimbataza intwari y'agahoto agamije gutsimbataza ubwicanyi agamije gutamika kila zina murundi iyo system umukenyi wa CNDD-FDD nta kindi agamije atari cyo nyene
mushya na Shovino turabashimiye cyane gusi ku kanya mwatoye kugira ngo mwitabe ikiganiro cy'i radio ijwi ry'Amerika ndagushimiye nawe mushya ntahe Emmy Pascal Ndwimana ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turashimiye engineer yadufashe mu ngi abw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fatuma Kalara yadufashe kugiranya ikiganiro turabashimiye namwe nshuti mwese rero mwaduteze amatwi cyane cyane abate akamo bagashikiriza ivyumviro vyabo eka n'ibibazo bashikirije byari ibibazo vy'inkora mutima tukaba rero tubashimiye cyane rwose turabate akamo kandi mubandanye mukurikirana ibindi biganiro vya radio ijwi ry'Amerika turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.